Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara y'Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Nabaye ikaze na mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye inshuti mu ruteze yompi. Kazi mu nganiro ya ganimero 162 mu mugambi w'amashyirahamwe Alert International, Pole Institute na Internews kufashe bw'umwe bw'uburayi kuri mikuru y'umuteramanya na Jewe Alexandre Bizimana. Ni kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2021 ndamukiza 2021 ishyirahamwe rijeje impunzi ku isi HCR rigiye gutangura guhungura ku bushake impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda. Abo abagera ku 414 bakubiye mu miryango ijana nibo bagiye gutwagwa mu gihugu cyabo u Burundi. Umunezero wabo n'amajambo yo gusezera abasigaye ni kuri mikro ya mugenzi wacu Marshal Ninahazo.
Se uko nabyiyumva niyumvise neza kuko ngo ntawukeze mu gihugu cyanze cyo Burundi kuko twari dusanzwe turi ntabwo dufata ubutariko kuko badufata uko bigombeye nkige bavuze ngo badupokeza batuhingira zitatu maza n'iminsi kandi bagatupokeza iminsi yararengaye. Hanyuma rero nabagwa bagutahuka bagatubuze ko dutahuka tugize amahirwe yo gutahuka cyangwa nsengera amahirwe cyane yandikisemo gutahuka kugira ngo mve muri icyo gihugu kuko atari cyiza.
Umuryango wanjye uri hariyo umwana umwe nasize namwiyumvira nkumva intuntu n'akabonye
mbo ikintu kigomba gutuma dusubira mu gihugu cy'u Burundi. Aha muri Kongo icya mbere turarwara tukajya kwa muganga bakadusaba amahera ngo turapokera ngo nitwigurire imiti. Kigira kabiri tufise inzara nyinshi tukamara amezi ane tutarapokera niyo mpamvu mbona yuko nkeneye kuba nosubira mu gihugu cy'u Burundi. Ndabona yuko muri Kongo hadufashe badufashe nabi twagira turakora akantu ngo zana abapolisi bwo badufunge abapolisi ngo duhembwe amahera menshi mu gukubitwa tugakubitwa nk'ihene tugakubitwa nk'uko turi bikoko by'ishyamba. Icyo kibazo nifuza kuba nosubira mu Burundi je mbo ndumva ndaryohewe rwose.
Nayo abasigaye mu ikambi bavuga ko icyo bahunze kitarava mu nzira bagasaba ubutegetsi bwa Kongo na HCR kubandanya kubakingira mu kurindira ko ubutegetsi bw'umugambwe SNDD-FDD burangira. Ishyirahamwe rijejwe ubuzima bwa misi yose mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda na site ya Murongwe IDS rifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe ry'abakenyezi ku bw'iterambere rama AFPDY guhera ku ndwi irangiye bari gutanga ibikoresho by'isuku ku bakenyezi bo muri ku bakenyezi n'abigeme bo muri site ya Murongwe bagera ku 2318 bari mu myaka y'uburimbuke. Umunezero w'abari kuronswa iyo mfashanyo ni kuri mikro ya mugenzi wacu Godiose Niyonsaba akorera ngaho muri site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe.
Igihe batararonka tutaronka amakotegisi turifasha ku dutepe tw'impunzu nta kindi kintu twifasha katari uko dutepe tw'impunzu. Turashima ko baduhanye n'utudobo n'igihe bataraduzanira amasabune bayatebanye biratugora cyane usanga twifata ukuntu kuko tutaronka ako gasabune n'ingoga. Icyo dusaba ko boza barabituzanira hakiri kare kuko bitugora cyane bakabitubangukanira.
Turangirize aho nyine Imurongwe aho ishyirahamwe ije yafi ryatanguye guhera kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19 ndamukiza 2021 inyigisho ku migwi y'impunzi zaho muri iyo site n'abo mu miryango yabakiriye ingene bazokoresha uburyo bwo kwiteza imbere. Abo bariko bakurikirana izo nyigisho bakazoronswa agafashanyo kavuye kuri iryo shyirahamwe IJAFI mu ntumbero yo kwiteza imbere.
Amashyirahamwe mashasha ariko arahambye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita y'impunzi HCR mu gushyigikira impunzi z'abarundi bo muri site ya Murongwe mu migambi yo kwiteza imbere. Ishyirahamwe IJAFI ryaratanguye kuri uno munsi wa mbere igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kane k'uyu mwaka inyigisho ku bantu 160 barimwo impunzi 100 zo muri site ya Murongwe n'abakongomani bo mu kigwati cya Murongwe bashika 60. Izo nyigisho ziri mu mugambi wo kubumbatira amahoro no gushyigikira ukwiba ko mu byo gufungura umugambi werekeye impunzi zo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Tubamenyeshe ko izo nyigisho zarangiye kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo rya 20 muri uku kwezi kwa kane. Umuryango wose wo muri abo bitabye izo nyigisho ukazorangurirwa ibicuruzwa by'agaciro k'amadolari 100 y'Amerika kugira ngo biteze imbere.
Ninonga haturangirije iganiro ya ganimero ya 162 mwagiteguruwe na Hassan Shabani na Marisha Ninahazwe bahagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba mwagishikirijwe na Jewe Alexandre Bizimana na ubutaha murakoze.